Wa wundi.
Wa wundi.
Ni wa wundi.
Wa wundi ni ikiganiro kiba yagira ku buzima bw'abantu batandukanye bamenyekanye ku bikorwa vyabo.
Que chaque nuit s'efface au nouveau jour, qu'il sera grand mais qu'il a bien le temps.
Twakunze ikiganiro wa wundi ikiganiro kivuga ku byerekeye abagize icyo bamara mu bya politiki mu by'imibano eka mu by'ubutunzi eka n'iby'imico kama nta rimwe twibagiramo amatsi kumva akarimbo k'umuririmbyi yitwa Celine Dion niwe tuza kuyaga ku byerekeye ubuzima bwiwe duhereye ku bikorwa byiwe ni igice cya mbere cya kino kiganiro wa wundi cyahariwe Celine Dion ni umwe mu baririmbyi bakomeye kuri no situamisha mu buhinga bw'ibyuma hari Akimana François Musauza tuma maje bashikira ari no je muko murubwa ni byansabye umuhungu wasabye umuzukuru wasabye umuzukuruza wa ntare Igice cha mbere yo turaza kuvuga ku bikorwa ya Ronse hamwe n'ibitsibo ya Ronse hanyuma mu gice cha kabiri cy'umuntu iza yo tuzaca tuganira ku byerekeye ubuzima bwiwe akaba rero Celine Dion ko mu byumba ari umuntu wari inzu akomeye duhereye rero ku bitsibo ya Ronse ni byinshi cyane hari ibitsibo 41 bita Prix Félix akaba Yamaha Symphonic Orchestra igitsibo cyitwa Motro Star akaba yaronse yabaye wa mbere mu higanwa muzi yitwa Eurovision zitatu icyo bita Much Music Video Award yo muri Canada 20 Juno Award yo muri Canada zitatu Golden Gobel Award Zitato Academy Award, akabicho bita Prix du Gouverneur Général, Ichenda World Music Award, Standard Grammy Award, mwadizi chane, amatikonga, Standard Umunani Billboard Award, Yvonne Novel Award, akawaya ronse, ibitsibo bibiri bya Yvonne Vela Award, Ichenda Japan Golden Disc Award, Zitato Prix Bambi Mudagi, Zitatu Victoire de la musique mu France IRMA Award Zibiri Midem muri Buraya Médaille des arts et des lettres mu France National TV 2 Award muri Danemark Zibiri Amigo Award mu Espagne Imwe FM Select Diamond Award Hong Kong nibindi tutashe kuvuga kwero mwanya ari mutoya haba muri Afrika nko muri Afrika y'Epfo mu Bugiriki ka n'ahandi henshi tutarinze tugaruka ko aho ni kubyerekeye ibitsibo mu kandi tuva tuvuga kubwire ku buzima bwe kubyerekeye iby'amasinema kubyerekeye iby'amasinema Celine Dion yatangiye ibintu by'amasinema itariki cyera z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 1990 aho yakinye mu gaseri yabonetse ku gace kagira kandi k'iyo seri bita The Fleur sur la Neige kabayeho kubera televiziyo yo muri Canada aho yakina yitwa Elisa akaba yarakinye n'ahandi asubiramo uwo bise baci bamwita wenyene Elisa amaiteriki mu bimwe z'ukwezi kwa gatanu gukunda channel mu channel n'indwi Celine Dion niho yakinye kuri episode igira ijana sinema bita Une Nounou d'Enfer aho yaririmba akaririmbo yise It's All Coming Back to Me Now aho birekana ariko ararota mbwiko yajancira na 198 tariki 15 z'ukwezi kwa 11 niho yakina sinema yamuhariye aho yita les anges du bonheur akaba rero yarose uburyo bw'amafaranga menshi cyane akaba rero ariho yatanguye rero gushiraho abona ku babitsi fondation yamuhariye yitwa aho yariko aragwanya indwara yitwa fibrose kystique aho yaririmba muri iyo sinema akaba yise Love Can Move Mountain yarakiri n'indi sinema mu 2022 yise La Petite Vie mu 2027 naho akina mu sinema iri mu gifaransa yita La Force du Destin aho yaririmba akaririmbo kitwa Talking Chance mu 2008 yarahuye n'usanzwe atunganya amasinema uwo bita umuhayarizateur yitwa Jeff Wood aho yerekana ubuzima bw'umuririmbyi Celine Dion ubwo yakinnye isinema yikinanye navuga ku buzima bwiwe nyene akaba rero yitwa muri iyo sinema Christine Gawi akaba rero yaciye imuha igitsibo bita Prix Gemini aho yari mu mugabane bita Category Meilleure Actrice dans le téléfilm akaba rero mu nyuma yarakinye mu yandi masinema y'abavuga igifaransa franco-belge ni ukuvuga mu gihugu cy'ubufaransa n'ububiligi ibihumbi 2012 bise sur la piste de Musupilami Marsupilami yamuzi Marsupilami mwamukurikiye mu madesin animé atandukanye tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu 2014 yarakinye mu filime yitwa Muppet Most Wanted yari muri Leta Zunze z'Amerika n'ahandi yarabandanyije mu 2020 mu sinema bita Valérie Lemercier 2023 Love Again Un peu beaucoup passionnement n'ibindi 2027 arakina mu sinema bita High in the Court ibyo rero ni bimwe mu byakiye mu sinema n'ibindi mu kanya turabanda tubwa kubyereka iseri ndi ubuganiro wawe
Faut que je tombe. Je sais les hivers, je sais le froid. Mais la vie sans toi, je sais pas.
Ariko arakurikira bamwe turi mu kiganiro wawundi twa turavuga igice cya mbere cya kino kiganiro wawundi twahariye Celine Dion nyuma yo kuvuga ku byerekeye amasinema n'ibitsi bagiye aronka reka tuvuge ku byerekeye ibiteramo yarakoze ibiteramo bishika 132 kuva itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2008 gushika itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri mu 2009 akaba yari yabaye aho bita Las Vegas Celine Dion yabandanije iragira no kuvuga isaramo ku isi yose cyo bita une tournée mondiale mu bihugu mu migabane itanu kuvuga les 5 continents aho yashoboye kuronka uburyo bw'amafaranga abo wa kabiri ku isi yinjije amafaranga menshi byerekeye ibiteramo yazungurutse ibihugu bitandukanye bigize imigabane itanu cyo bita amakontina akaba rero yakoze na cane cane mu za Australia na Amerika ibihugu rero yashoboye gucamwo ariko yagiye ibiteramo tubibabwire Afurika y'Epfo, Emirati Arabu Unie, Ubuyapani, Chine, Korea du Sud, Australie, Malaisie, Royaume-Uni, Belgique, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Suisse, Allemagne, République Tchèque, Pologne, Autriche, Monaco, Danemark, Suède, Finlande, Mexique, Canada, États-Unis na Porto Rico. Yarakoze mu 2008 tariki 2008 z'ukwezi k'umunani iwabo hari Quebec muri Canada igitaramo gikomeye cyane aho yakoze ku mugaragaro cyo bita en plein air igitaramo gikomeye akaririmba muri mu gifaransa gusa indirimbo ze ziri muri mu gifaransa gusa aho bita plein d'Abraham muri Quebec aho yerekanye ibitangaza ariko arakorana n'abandi bantu bakomeye nk'uwitwa Gahu nuko murumva ariko ariyo mu ndirimbo Mac Dupré na Network Dan Bigras akaba yari kumwe n'abandi batandukanye Zachary Richard Eric Lipointe Claude Dubois Jean-Pierre Ferland na Ginette Renault ibyo biteramo rero bavuga ko bishobora kuba byahuje abantu bashika ibihumbi 250 kugira ngo bakurikira icyo giteramo urumva ko ari umuntu akomeye gusa akiri ibiteramo birenze ibyumviro birenze icyo giteramo umuntu ashobora kwiyumvira
ne te pose pas trop de questions la réponse est dans mes yeux.
Ikiganiro wa wundi kintu ushaka kuvuga kintu ni kubyerekeye amalbumu yakoze urukurikirane rw'indirimbo biri muri rw'icyongereza gusa hariho urukurikirane 9 titre yise Unisson ikibamba 1992 iyo imisoro ya kwinjira muri onu w'amalbumu urukurikirane 1992 miliyoni 2 Leta zumi, kumanja chela mno chela geta tu The Color of My Love Million standard tu Kumanja chela mno chela geta tu Fling into you Million Ngo, ya shobe gushkana Yaba imo banu mirongi biru asho kugulisha Amalbum mesh Kumanja chela mno chela geta tu Let's talk about love. Yondiri murayibuka. Na wanyeni ya rabi shikanye. Mubanu mirongiri hui. Babu shije. Ndiri mbonyeshi. Mugikonja chena mchena numunani. These are special times. These are special times. Na wanyeni ya rabi njije mafranga meshu mbili. Na mnakaviri. Ho ya shikanye rero. Mu margo matani ya mbere ku isi yagurishijwe mu 2003 on heart aho yashikanye album 10 za mbere zagurishijwe mu cyo gihe cy'umwaka wa 2003 hanyuma yumviwe na kane Miracle aho yavuga cyane cyane ku byerekeye umubyeyi n'umwana cyane cyane yari ko aravuga ku byerekeye urubyaro rwiwe Ikiganiro ni wa wundi musaza mwinga bw'ivyuma Christian Xavier kwa kuvuga ku byerekeye Celine Dion ni ikiganiro cya mbere mu nzu zadokora ikigira kabiri tuvuga na cari cari ku buzima bwiwe bwo mu Bwana akaba tutoreka kuvuga ku byerekeye kwibaruka kwiwe akaba rero mu gihe mu cyo cyane mu cyane cyane Celine Dion niho yavuga yuko ipfuza guhagarika ibyerekeye umuziki gushika mu mwaka w'2000 icyo gihe rero bayivuze kugira ngo ariko arasigura yuko yipfuza kuronka umwana hanyuma mu nyuma ibyagiye kuvamo yuko umugabo wiwe yafashwe n'indwara ya kanser yaciye imuhitana itariki 14 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2016 arasubira rero aruba kugwibugira kabiri hanyuma itariki 5 z'ukwezi kwa mbere mu 2020 niho yavuga yuko yibungenze hanyuma itariki 45 z'ukwezi kwa mbere mu 2021 niho yibaruka umwana aha ahita Ren Charles aho ni kuri ku bitaro ya Palm Beach muri Florida muri Leta Zunze za Amerika iyo yasohoye rero indirimbo yashize hamwe cyo bita compilation mu mwaka w'2020 mu nyuma akorana n'uwo mutwe twababyitwa Gahu abumiwe imwe bakoranye bwa mbere arabandanye rero akora indirimbo zitandukanye karirimbo mugeze kumva Sous le vent kabaye akambere mu gihugu cy'Ubufaransa katwa cyo bitse disque de diamant aho ya yibuka na cyane cyane abantu bari bahitanwe ni vyereke iterabwoba aho ni hehe aho ni muri Leta Zunze za Amerika cyo bitariza tantat du 1er septembre ababikurikiye barabizi aho yabonetse ku mateleviziyo atandukanye hamwe yafashanya n'undi muririmbyi akomeye azwi w'igihangange yitwa Michael Jackson. Kiani wa wundi Celine Dion gikigerekereza ya 12 kwezi kwa 8 mu 2014 niho yahagarika ibintu byerekeye kuririmba cyo bita ses activités professionnelles zobabwira ibyingwara yiwe ya cancer ya René umugabo wiwe tuzobabwira kubyerekeye akazi kiwe kubyerekeye ubucuruzi tutibagiye ibikorwa byo gufasha yakoze mu kurwanya indwara zitandukanye hanyuma tuce turangiriza kuzobabwira kubyerekeye urukurikirane rw'amalbumu yasohoye tuce twabwiye kubyerekeye amalbumu ari mu Cyongereza ubuzokurikira zobabwira kubyerekeye urukurikirane izindi ni mico bita album mu rurimi w'igifaransa nawe ndashimiye musauza akimana afashe mu ngabw'ibyuma nsavye umuhungu wasavye umuzi kwa nasavye igice cya kabiri cya kiro kiganiro ni mu ndwi za bye bye.
Wa wundi
ni wa wundi.
Wa wundi ni ikiganiro kiba yagira ku buzima bw'abantu batandukanye bamenyekanye ku bikorwa vyabo.